mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda no muri studio 18 muri kumena Joe Diane na Hazwe ndongonye ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya.
Inama nshinga mateka irateye ivyatsi amajambo yashikirijwe n'umukuru w'umugwi umwe bwa Afrika abona ko muri cyo gikorwa cha misi yose kandi gisanzwe cy'ubutungane bw'u Burundi ashobora kwaduka ivyoza bitosekaza ubumwe bw'abarundi n'ibikorwa by'umugwi w'igihugu ujejwe ukuri no kunywanisha abarundi CVR.
Uyu ni umuvugizi w'inama nshinga mateka y'u Burundi Alexis Badian Ndayihimbaze avuga aho urwego avugira ruhagaze inyuma yaho ku munsi wa gatandatu ishyirahamwe ry'umuryango umwe bwa Afrika ritereye ivyatsi isohorwa ry'imitahe mpuzamakungu ku bantu 17 muri bo harimwo uwahoze ari perezida w'u Burundi Pierre Buyoya bagirizwa kuba baragize uruhara mu igandagurwa rya perezida Melchior Ndadaye. Iyo nkuru co kimwe n'imyimamazo y'abakandida mu matora ya Congo irembye turazigaruka ko handi hato. Ako mbanze ndabwire muri maka imbere yo kuja kuri ayo makuru nce ku masonga n'ayandi ndabafitiye ntayinze ndababwira ko umurwi w'abakenguza amateka bafise igihagararo gikomeye muri Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika baraye bemanze ko bafise ivyemeza bihagije ku muhungu w'umwami wa Arabia Saudita Mohammed bin Salman ari nyuma igandarwa ry'umenyesha makuru Jamal Khashoggi. Ivyo babishikirije nyuma yuko babonaniye na Gina Haspel umuyobozi w'ikigo CIA kijeje iperereza hanze y'igihugu ayo babwira ivyo ikigo arongoye catohoje ku igandagurwa rya gahomera bunwa ry'umunyamakuru Khashoggi yagandagurwa cagaguye ibihimba by'umubiri wiwe ku itariki ya kabiri y'ukwezi kwa cumi uno mwaka. Amajambo yabo akenguza amateka aje avuguruza perezida Donald Trump yari yavuze ko atakimenyetso na kimwe cemeza ko umuhungu w'umwami wa Arabia Saudite Mohammed bin Salman ari nyuma y'igandagurwa rya Khashoggi. Umubonano w'abakenguza amateka birya munyu mu nama nkenguza amateka ya Amerika n'umuyobozi wa CIA ubaye inyuma yuko ico kigo gikumiriwe mu wundi mubonano wahuje mu ndwi iheze umushikiranganje w'imigenderanire n'amakungu Mike Pompeo n'uwo kwivuna abanse Jim Mattis ku ico kibazo ca Khashoggi bompi ko ari batatu bari bavuze yuko atavyemeza yuko umuhungu w'umwami muri Arabia Saudite yoba yaragize uruhara mu igandagurwa rya Khashoggi. Mu kwezi guheze muribuka ko Trump yagaragaje ko ashigikiye ubwami bwa Arabia Saudite igihugu gicuditse na Leta Zunze za Amerika mu kurwanya igikenye cha Irani mu karere ko mu buseruko bwo hagati. Ku mugabane wa Afrika naho abashinga amateka batari bake muri Sudani ejo kwa kabiri barashigikiye inyanyurwa y'ibwirizwa nshingiro rishobora guha uburenganzira Perezida Omar al-Bashir kwiyongera manda ubundi rihari ridahinduwe. Bashir ari ku butegetsi kuva mu 1989 ntiyemerewe gusubira kwitoza inyuma y'ikiringo ciwe kizorangira mu 2020. Umukuru n'amashinga amateka ya Sudani Ibrahim Ahmed Omar yasiguye ko yaronse urwandiko rwatewe ku imikono na benshi mashinga amateka bashigikiye ko ibwirizwa nshingiro rihinyanyurwa hakongerezwa ibiringo umukuru w'igihugu amara ku butegetsi. Radio ya Amerika mukunda isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda mukamuri ko muyumva mwe muri mu Rwanda muri kuri FM 104 n'ibice bitatu kandi turabahaye ikazi kuri mwe mutwumva mu Burundi mukurindira ko dutezurirwa na CNC turi ku mirongo migufi ya shortwave zo kuri metero 45 metero 31 na metero 41 ku mugoroba kugira ngo mutwumve mucamuja kuri metero 19 na metero 22 ahandi muja kugira ngo mwumve ijwi rya Amerika ni ku buhinga bwa none kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com turi no kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu
iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu
Inama nshinga mateka y'u Burundi saba makungu kutivanga mu biraba ico gihugu mu itangazo ryashikije n'uyivugira inyuma yo ku munsi wa gatandatu ishami ry'umuryango umwe bwa Afrika ritereye ivyatsi sogwa ry'imitayi muza makungu ku bantu 17 barimo wahoze ari perezida w'u Burundi Pierre Buyoya bagirizwa kuba baragize uruhara mu igandagurwa ryanya kwigendera perezida Melchior Ndadaye. Alexis Badianda yihimbaze avugira inama nshinga mateka yasiguye ko u Burundi bwikukiye kandi bwigenga kuri ubwo ivyo Burundi kubgiwe bibazwe abarundi. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Bujumbura Raymond Zimana.
Inama nshinga mateka y'u Burundi irashima ibikorwa ubutungane bw'u Burundi buriko burakora kubijanye n'itohoza ryigandagurwa ya perezida Melchior Ndadaye na bamwe mu bo bafatanya kurongora u Burundi mu mwaka w'1993. Mu itangazo iyo nama nshinga mateka yashikirije kuri uyu wa gatatu yiyamiriza ibyashikirijwe na Musa Faki Mahamat arongoye umugwi w'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika. Alexis Badianda yihimbaza avugira inama nshinga mateka avuga ko ibyo byashikirijwe atashingiro bifise.
Inama nshinga mateka irateye ivyatsi amajambo yashikirijwe n'umukuru w'umugwi umwe bwa Afrika Faki Mahama Musa we abona ko muri cyo gikorwa cha misi yose kandi gisanzwe cy'ubutungane bw'u Burundi hashobora kwaduka ivyoza bitosekaza umwe bw'abarundi hamwe n'ibikorwa by'umugwi w'igihugu ujejwe kuri no kunywanisha abarundi CVR. Arongera kandi akavuga ko izo ngingo zo kubandanya urubanza rwagira abakoze icaha cyo kugandaguranya n'icubahiro Melchior Ndadaye zafashwe n'ubutungane bw'u Burundi ari gikorwa cha CVR ariko ibyo byose ntabwo ari byo.
Kindi inama nshinga mateka iciye kuyivugira ishikiriza yemeza ko umugwi ujeje gutohoza ukuri no kunywanisha abarundi atabo baje ufise bwo guhagarika amatohoza ubutungane buba buriko burakora nari igihugu cy'u Burundi kiri mu mahoro.
U Burundi ntiburi mu ntambara kanatsinda nta n'ikintu na kimwe coza kibuza inzego z'igihugu muri kino gihe gukora icyo zitegerezwa. Kubwi inama nshinga mateka y'u Burundi ubutungane bw'u Burundi buri ko bubandanya igikorwa bwari bwaratanguye umugwi w'igihugu ujejwe kuri no kunywanisha abarundi nta burenganzira ufise bwo guhagarika ibikorwa by'inzego z'ubutungane na cyane cyane urwego rukuru rw'ubucamanza bw'igihugu rushikiriza ijambo rya nyuma ku madosiye ari imbere y'ubutungane.
Inama nshinga mateka yemeza ko iby'amatohoza kubijanye n'urupfu rwa perezida Ndadaye bidashobora gutosekaza umwe bw'abarundi kandi ataho bihuriye n'ibiganiro by'abanyepolitike bisa n'ibyarangiye.
Inama nshinga mateka iriyamirije ibishikirizwa ko ingingo z'ubutungane zafashwe na Parki Nkuru ya Repubulika zishimikiye ku mbo za politike canke ugushaka gusamaza abenegihugu. Inama nshinga mateka iriyamirije yivuye inyuma iciyumviro kivuga ko igikorwa kiriko kirakorwa n'ubutungane bw'u Burundi ari ugushaka kudindiza inyishu y'ibibazo byaganiriwe ko muri bya biganiro by'abarundi mukaba muzi ko na nyabiyago nyene bisa n'ibyarangiye. Inama nshinga mateka isaba amashyirahamwe mpuzamakungu kureka kwivanga mu bibazo byega abarundi ubwabo bijanye n'ubwigenge bw'igihugu.
Amatohoza kubijanye n'urupfu rwa perezida Ndadaye yatangujwe kwa 2025 kwezi kwa 11/2018 aho mushikiriza manza kezigenza wa Repubulika yahagarika bane mu bakukuru ko binwazangabo zahoze mu gisirikare cya kera kuko bakegwa kuba bafise uruhara mu itegurwa n'igandagurwa rya perezida Ndadaye na bamwe mu bamufasha kurongora igihugu. Kiretse abo bane ubu bafungiwe mu mabohero atandukanye. Umushikiriza manza kezigenza Sylvestre Nyandwi yarasohoye imitahe 17 ku bantu bahoze ari intwazangabo mu gisirikare cya kera. Wahoze ari umukuru w'igihugu Pierre Buyoya bamwe mu bahoze bajijwe amabanga akomeye mu gihugu nk'icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu abashikiranganji hamwe n'abahoze bajijwe amabanga akomeye mu mugambwe w'abadasigana Iprona. Umushikiriza manza kezigenza wa Repubulika akaba yavuze ko matohoza yakozwe yerekanye ko abo 17 bo baragize uruhara mu itegurwa no mu gushyira mu ngiro igandagurwa rya perezida Melchior Ndadaye ryabaye kuwa 21 kwezi kw'icumi 1993 inyuma y'amezi atatu gusa umugambwe Sabanya Frode yaserukiye mu matora y'umukuru w'igihugu utsinze. I Bujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Wahoze ari perezida w'u Burundi Pierre Buyoya mu kanya twemereye ko aza kugira icyo avuga ku vyerekeye iyo dosiye, ariko twibutse gusa ko mu itangazo yasohoye inyuma y'aho umushikiriza manza kezigenza wa Repubulika y'u Burundi kuno wa gatanu asohoye imitahe kuri 17 bakekwa kuba baragize uruhara mu igandagurwa rya perezida Melchior Ndadaye hari mu 1993. Perezida Buyoya yagabishije ko amacakubiri afatiye ku moko ashobora kwaduka. Muri iryo tangazo yasiguye ko iyo mitahe atakindi igamije atari imvuza politiki no gusama itangaza makungu n'abanyagihugu. Pierre Buyoya asanzwe serukira ishamwe ry'umwe bwa Afrika muri Mali muri iryo tangazo giwe yanagirije leta y'u Burundi kuba iri kwica kubi n'amasezerano yarusha atomora ko dossier igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye itegerezwa gutorerwa inyishu n'umurwi ujeje ukuri n'ukunyanisha abarundi CVR mu mfunyapfunyo. Mukanya tumira mate hama tubandanirize muri Congo mu vy'amatora. Mu rwego rwo gukemura ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, Felix Tshisekedi ariko yamamaza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu matora yimirije mu mpera za kuno kwezi muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, yemeye ko azokwimura ibirindiro by'abasirikare akongera gatoso rumubano n'ibihugu icenda bihanura ubibe na Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu rwego rwo kwirinda no gutuza imigwi y'abitwaje ibirwanisho gataka kico gihugu. Inkuru irambuye n'umunyamakuru ijwi ry'Amerika Claude Ganza munyamagana ariko akurikiranira ku buryo budasanzwe imyiteguro y'amatora muri Congo.
Igice cy'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo kimaze imyaka ibarirwa muri 20 ari isibaniro ry'imirwano kubera uruvangitirane rw'imitwe y'abarwanyi mvamahanga n'iy'abenegihugu. Izi ntambara zimaze guhitana abaturage batari bake ariko zanatumye abandi bihumbi bava mu byabo. Hamwe na hamwe muri iki gice cy'igihugu n'ubu hayoborwa n'imitwe yitwaje intwaro ku buryo ubutegetsi bwite bwa leta butahagira ijambo. Felix Tshisekedi wiyamamariza kuyobora igihugu avuga ko kugarura ituze n'umutekano mu gihugu ari byo azaheraho, ariko azibanda by'umwihariko mu burasirazuba bw'igihugu. Tuzimurira ubuyobozi bw'ingabo aha, perezida na minisitiri w'intebe, kugeza aka gace kabonetsemo umutekano. Ubugome tubona ibendi, ubwicanyi bwose n'urugomo tuzabirandura. Mu migambi ya Tshisekedi Felix na Vitali Kamere harimo no kugirana umubano mwiza n'ibihugu bikikije Congo nk'imwe mu ntwaro zikomeye zo guhangana n'imitwe y'abarwanyi yajujubije by'umwihariko burasirazuba bwa Congo. Vitali Kamere ati: igihugu kimwe gihana imbibi n'ibihugu icyenda, ubundi byakabaye ari imbaraga zacu. Mu mayeri ya gisirikare kubana neza n'abaturanyi bikubera urukuta rw'ubwirinzi. Ni nk'uko n'abanturanyi n'umuntu nabona umujura wurira urukuta ajya kumwiba ngahita amufata. Tuzimakaza politiki y'imibanire myiza n'ibihugu by'akarere. Aba bagabo bombi bavuga ko bazashyiraho n'ibigo byigisha imyuga inyuranye ku rubyiruko rutagize amahirwe yo kwiga, mu rwego rwo kubarinda kubimburamo korongo bayoboka imitwe y'abarwanyi n'ibindi bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Felix Tshisekedi asanga uburyo abarinda ubusugire bw'igihugu n'umutekano wacyo imbere bafatwa butabatera imbaraga zo kugikorera bivuye inyuma. Ibyo nabyo ngo biri mu byo azahindura. Bafatwa nabi cyane, bakorera mu buryo busa n'ubudashoboka, baho nabi kurusha inyamaswa. Tuzabasubiza agaciro ku buryo bazajya baterwa ishema n'umwambaro w'abapolisi, ni nako bizaba ku basirikare. Abasirikare bacu benshi barapfira Beni ntiyagira ubyitaho, kandi abafasha n'abana babo bagatereranwa. Tuzasubiza agaciro umwuga ku buryo bazajya baterwa ishema n'umwambaro wabo no kwitangira igihugu, kandi bizabaha imbaraga kuko bazaba bazi ko igihugu kizafasha imiryango yabo. Ubwo nibwo butegetsi tugiye gushyiraho. Bavuga kandi ko bazashyiriraho urubyiruko rurangije amashuri yisumbuye gahunda yo gukorera igihugu. Ibi ngo bizaca mu myitozo ishobora kuzaba ya gisirikare bazigishirizwamo gukunda igihugu no kukirwanira. Claude Ganza, munyamagana mu burasirazuba bwa Congo Kinshasa, ku bwa Ijwi ry'Amerika.
Tugumeye muri Congo ariko tubabwira ivyerekeye ivy'impunzi abapfasoni n'abakobwa bo mu ikambi yo mu Rusenda ari muri territoire ya Fizi, ntara ya Kivu ya Majepfo. Bavuga ko amaze amezi agera kuri 8 ishami rishinzwe kwitaho amagara yabo muri RCR ariyo ADS ritabaha ibikoresho vy'isuku birimo za Kodegisi Cotex. Kubera iyo mpamvu hari abagore bahitamwo gukoresha amashashe igihe bari mu mihango. Inkuru irambuye na mugenzi wacu muri Congo Vedaste Ngavo.
Bamwe mu bagore n'abakobwa bo mu nkambi yo mu Rusenda bari hagati y'imyaka 15 kugeza kuri 46 y'amavuko bavuga ko bafite ibibazo byinshi, ariko byagera mu gihe cyo kujya mu mihango bikaba ibindi kuko badafite ubushobozi bwo kugura bimwe mu bikoresho by'isuku bizwi ku izina ry'amakotex ndetse n'ishiramwe rya EDS rya risanzwe riba izo kotexe rekabari maze igihe kigera ku mezi 8 ritazitanga.
Ego me kibazo cy'ama kotexe ngamu musenda kiraduhanze turakwije amezi hafi 8 tutaranwa ama kotexe ni kuvuga twarigeze kubona EDS ishingira ngaha mu nkambi baheruka twarakwagira dupokeza ama kotexe ariko twarindiriye twarabuze ngeza n'ubu tuko turakoresha amashashi dutoragura ko nta naho twokure birembe byo gukoresha turahangayitse cyane rwose muri no nkambi ya Rusenda. Icyo dusaba nuko ishiramwe EDS nkuko giyemeje kuza gukora ni bikore tubone ko niko rirakora rekabadashobora gukora naho hinjira indi shamwe rikore ngo tubone ibyo twandikiwe kuko turahangayitse cyane muri nkambi ya Rusenda. Urumve kubera ku buryo bwo kubura amakotegisi umuntu atomboje ukagira nkaho utora ikirembe bataye urakoresha icyo kirembe mugabo byanse naho urondera rya gishashe ukabara icyo ukoresha mugabo urumve ko n'ingwa bari kubadukwegera nabwo ari agakiza kubera impamvu yo kubura amakotegisi nkuko twatuyandikiwe umuntu arashobora kubona atamenye gukoresha ibyo birembe avuga ati nkingira umubiri wanjye n'ikingira ubugwayi akagenda agahuruta niwo wumva babandi bari kubaragenda bakubitwa bagwana bagira gute kubera iki amadeni turiko turakwegerwa n'amashyirahamwe atatwitayeho. Ikotegisi musanzwe igura 2,205 kubivana naho no kuyitomboza ugiye ugahuruta umuntu ideni ry'2,200 cyangwa 2,500 ukagenda ukagura iyo kotegisi ejo yabuza kwishyuka ukayabura ni kwa gutana mu ngumu ngo usange nko inuzenya intambara ziko ziranyinshi ngaha mu nkambi muri twebwe abamama cyangwa abakobwa bashyize gukoresha amakotegisi.
Itangishaka Esperance ni umugore mu nkambi yo mu Rusenda uri mu kigero cy'imyaka 40 y'amavuko afite abana babiri b'abakobwa batangiye kujya mu mihango avuga yuko kubera bari bamaze kumenyera gukoresha za cotex bahabwa n'ishiramwe rya EDS biri kubagora gukoresha ibitambaro ndetse n'amasashi aha akabasaba ishiramwe rya EDS kongera kubaha ibyo bikoresho by'isuku.
Turasaba hasere turungikira ibikoresho iturungikire cotex ugihe bisaba kare ameza 3 iturungikire ku meza 3 mu gihe ameza 3 aheze turonke ku yandi meza 3 ko baba baduhaye bikwiranye na meza 3 ariko bakace baturenza tukamara na meza 6 tutarose nibaze batugeragere za rero ku meza 3 turonka.
Gusa umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi yo mu Rusenda nibizi Foste asaba aba bakobwa n'abagore bari basanzwe bakoresha izo cotex gutegereza kuko bakomeje kuganira n'ishiramwe rya EDS kugira ngo gyongere umubare wa za cotex.
Kuri aba babyeyi bidogera mu kubura ama cotex hano mu nkambi yo mu Rusenda tubabwira bihangane kwanza kubera yuko mu makotex bari baje gutanga hano mu nkambi twategekanya kuronka ama cotex arenga gato ya ku 7,000 bishiramwe ryaje kuyatanga ryaceriza na makotex 2,200 birenga ko gatoye duca tubona ko ajya makotex agabuwe hari abakenyezi benshi bazoca babura ugaca usangana ibintu biriko birazana uruhagarara rubi hano mu nkambi duca tubanza turabihagarika kugira turabe ko bashobora kongereza tuguma tubasaba turabe ko bokongereza bakwize kugira bagabureze ijya cotex ku babyeyi bose zibakwiye.
Nose ni kimwe akora kugira ngo icyo kibazo kigenda kigaruka kiba cyakemuka
icyo kibazo icyo dukora twebwe twandikira hasere tukamenyesha SNR hamwe n'irishyirahamwe rijeje kugabura ariyo IDES kugira nabo bace basaba ari ryashyirahamwe rya ryaje kudufasha ko gyokongereza bijya bintu ajya makotex abura kugira nayo nyene uwo ari we wese hano nkambi mwabajya bakenyezi uwakwiye kuronka bijya bintu byiwe iby'amategeko murekurira abironke atacamira.
Mwamenye yuko muri nkambi yo mu Rusenda iki kibazo cy'amakotex ababyeyi n'abakobwa bafite kiza cyiyongera ku bindi bibazo by'ubuzima izi mpunzi z'abarundi ziba mu nkambi yo mu Rusenda zisanganywe birimo ikibazo cyo guhabwa imiti idahagije kandi impunzi zifite ibibazo bikomeye by'uburwayi zikaba zitaza zihabwa za transfer zo kujya kuvurizwa mu mujyi wa Uvira ndetse no mu mujyi wa Bukavu. Vedaste Ngabo kubwijwe rya Amerika mu Rusenda mu ntara y'Ikivu y'Amajyepfo.
Vedaste Ngabo arakenuye mu kanya turagaruka mu gisata cy'amagara y'abantu ariko tubanze tunyarukire n'ubundi mu makamba atandukanye muri Tanzania aho zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye nko mu ikambi ya Nduta mu burengerazuba bw'ico gihugu zishimiye ingingo yaraye ifashwe ejo kwa kabiri na leta ya Tanzania yo kugura isoko rusange rihuza impunzi hamwe n'ababana nabo ni mu gihe hari haheze kiringo cy'amezi ane iryo soko na kandi ari mu kambi za Nyarugusu na Mutenderi yugawe ibindi na James Jovin akoresha ugi Amerika muri kambi ya Nduta.
Abarongozi b'inkambi ya Nduta kuri wa kabiri basaba itangazo ryo kugurura isoko rusange rihuza impunzi z'Abarundi hamwe n'Abatanzania ikindi kirekuriwe no gutwaza amakinga hagati mu nkambi kiretse amamoto. Mu kwezi k'umunani muri uyu mwaka wa 2018 leta y'igihugu cya Tanzania yafashe ingingo yo kugara amasoko rusange mu nkambi za Nduta, Mutenderi na Nyarugusu ku mpamvu z'umutekano muke ariko byibonekeza yuko yari migambi yo gusunika impunzi kuyandikisha kugira zisubire mu gihugu cy'amavuko. yuko ibindi vyugawe muri ico gihe nyene byarabatwaza amakinga n'amamoto mu nkambi amabare amarestora hamwe n'amabutike yose kuva leta ya Tanzania yugaye ibyo bikorwa hari hakikiringo cy'amezi ane ku bwizo mpamvu impunzi zari zibayeho nabi cyane kubera zitagira ubushobozi bwo kwabukanya ibiribwa zihawe n'amashyirahamwe kibure gusohoka inkambi kujya gusuma irya Amerika ryatembereye mu nkambi ya Nduta zone ya 10 zimwe mu mpunzi z'abarundi zahaye ikiganiro rya Amerika zirashima kubona leta y'igihugu cya Tanzania yugurura iryo soko hamwe n'amakinga gukorera hagati mu nkambi
kwari ndashimye kumva yuko isoko amunga n'umwayuguruye nuko ndashimye serikali ya Tanzania kuba idufashije katugurira isoko nuko itwayitwa abaye cyane kuba twataso ko dufise dusumiramwo aha byatugora cyane umuntu agiye gusuma akabura n'utuboga suma nuko uri imana ibahezagire kweri aha n'umuntu yahika gahuzo ko umwana mungani gi hari yande twaragenda tukagura gahuzo kamahera makenya umwana karunga kagenda kwishyura yambaye nene kweri ubu nuko turashinye ko mutugurira isoko ejo ko twitorima n'umunezero mwishye byishimo byose kweri umunsi mukuru kuri twebwe kwa mutugurira isoko
turanezerwe cyane vuye ku mutima kubona uyu munsi habayeho inama yo kuturemesha batubwira kuntu batwuguruye isoko ya mungano yari yugawe kimwe mu byukuri ndi mpunzi imwe ibonekana ngaha mu kambi y'Induta nkabamba ngaha mu zone y'icumi ndanezerwe cyane kandi sije ndumwe bivuye ku mutima kubona iyi soko yongeye kugurugwa mu byukuri abagize icyo boterera ni guhuzahuza ibyiyumviro kugira batwuguruye isoko turabashimiye cyane bivuye ku mutima
kimwe mu bibazo byari bibangamiye impunzi muri icyo kiringo cy'amezi ane ni gukabukanya ubugari bwa misi yose baronswa n'amashyirahamwe abarwayi bakeneye agaceri cyibure agatoki bo ubuzima bwari ko burabandanse uyu ni umwe mu bahaye ikiganiro rya Amerika
mu byukuri kuva mu ngano yugawe ubu zima bwarabaye nabi kuri twebwe impunzi kuko nka twebwe twari dusanzwe dukorera urudandazwa rutoruto mu isoko ya mungano mu byukuri ibintu byarahindutse ubuzima buragenda nabi mugani rero uko biri kose twebwe twabishimye uko nyene kuko ku ngingo bari bafashe ntacyo twari gushobora gukora
ariho ibintu bimwe mwe twabonye byari byaduhagamye nk'abantu nk'impunzi turi ngaha muri kambi y'Induta turafise nk'abantu ushobora gusanga ikintu cy'ubugari iminsi yose bikitugora kugifata ariko n'ukuri agafu kari kabuze ukuntu twoshobora kuza turahindura ngo twoye ukuntu koza turaronka agatoki none nk'ubu muri kano kanya ko tubonye yuko mungano yongeye kugurugwa turironse amahirwe ko dushobora kujana ikibakure kimwe mu isoko tugasanga ababene data bo mu kijiji n'abatuzaniye agatoki tukanyuranya tukaronka akantu twoshobora guhindura ubugari bwa misi yose
ku bwizo mpamvu abasaba leta ya Tanzania hamwe n'amashyirahamwe afashe impunzi kubandanya afata impunzi neza kandi akabaronsa uburenganzira bukwiye kugira babeho neza mu buzima bwo mu buhungiro mu gihe ibibazo byatumye bahunga ibisa nk'ibitarakemuka
nukuri turabasabye mushishikare mukagira mukutwugururira n'aya masoko atwegereye nk'akarorero nk'isoko yacu amasoko ari ngaha hagati mu ikambi nk'uko mwavyagiye birashika ugasanga udusoko tumwe twarugawe kuko hariho nk'umuntu ushobora gusanga ari kimuga bikaba bitamukundira ko yoshobora gushika mu isoko nkuru nukuri iyo utu dusoko duto two hafi y'imuhira tubaye natwo rero dukora neza natwe biratunezera cyane muri uwo mutima rero mwagize wo kwiyumva kugura isoko ya mungano nukuri mwoshishikara mutugira imbabazi no muri uko dusoko duto
twasaba yuko nk'uko amashyirahamwe yakorakoranye akiga ku kibazo kijanye n'isoko ya mungano bakaba bayugure twasaba ko n'amamoto nayo boyarekurira gukora kuko nk'uko nk'umuntu yaranguye nk'utuvoka biragorana kugira ngo ashobore kudushikana mu zone ya gatanu twasaba rero ko n'amamoto nayo boyarekurira kandi na ikindi nacyo dusaba twasaba nk'amashyirahamwe yarajejwe gutanga imitahe ku mpunzi nabo nyene turabasaba ko nabo nyene boduha umutahe twoshobora gukoresha kuko twebwe impunzi biturima nta kimwe dukora tugumaho mu ikambi muri make nta mahera dufise naho dukura amahera nta hamwe twirirwa twicaye turasaba ko mwodufata mu mugongo kugira ngo natwe dushobore kubaho
iyo soko rusange rizoza rirarema buri munsi wa kabiri mu nkambi ya Nduta zone ya gatanu gushika n'ubu inkambi zugururiwe kurema isoko no gutwaza amakinga ni Nduta na Nyarugusu inkambi ya Mutenderi bivugwa yuko nayo izorekurirwa kwa momisiza kuva mu nkambi ya Nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania James Jovini iri ya Amerika
kakazi kikamenyesha ko hageze ko tubabwira canke abaganga baduhimiriza ingene tubunga bunga magara yacu na yabacu. Uno munsi turagaruka ku ngwara y'uruhumyi ku bana. Muganga Patrick Budengeri yituwe na mgenzi wacu Diane Ndonse ibujumbura kugira ngo amusigurire uruhumyi ku bana ico ruvako. Muri make yamubwiye ko rimwe na rimwe iyo ngwara ishobora no kuva ku bavyeyi batitayeho gusuzumisha amagara yabo mu gihe bari bacibungenze. Reka tubaha akanya baduge kiyago.
Muganga Patrick Budengeri umuhinga yanonosoye ibijanye no kuvura ingwara z'amaso asigura ko uruhumyi ku bana rushobora kubafata mu biringo bitandukanye bacamwo.
Hari uruhumyi bavukana, ubwo ruhumyi kenshi ruba rwavuye mu bituma byashitse uyo mwana akiri mu mbanyi ya mama wiwe. Hariho n'uruhumyi ugira kabiri rufata abana bariko baravuka, abana bavutse. Ubugira gatatu hariho n'uruhumyi rufata abana bamaze kuvuka mu kiringo baba ariko barakura.
Nkaboye uruhumyi rubafata bakiri mu mbanyi biba byatewe n'iki?
Ibituma bikuru bikuru ni mu gihe umubyeyi yibungenze yagwaye ingwara zimwe bita ma infection zigaheza zigafata umwana akiri mu mbanyi ya mama wiwe agaheza akavukana uruhumyi. Hariho kandi n'imiti, imiti umubyeyi afata yibungenze iheza ikagira ingaruka mbi kubona kumwana.
Muganga abandanya asigura ko abana bavuka batageze bakarinda kubundikirwa barimo bakarigwa n'ingwara y'uruhumyi. Nayo kubana bariko barakura ahanini ruva ku ngwara zitandukanye zishobora kurutera no kubakuze.
Nk'abana baheza bakagira ingwara nk'iza glaucoma, akagira ingwara z'amadiabete, akagira nk'isanganya ijisho rigakomereka hanyuma hakazusahandukiramwo uguhuma.
Uretse ko umuvyeyi ashobora gukingira uruhumyi umwana wiwe akimwibungenze, binashoboka ko arumurinda ataramusama mu mbanyi.
Hariho ingwara umuntu ashobora kubona umuvyeyi acibungenze akabona yuko uwo mwana azoshobora kuvuka afise ugo ruhumyi. Zimwe zimwe zirakingwa abavyeyi imbere yuko basama bakabakingira kugira ngo izo ngwara ntibazozihereze abana babo, canke iyo yibungenze bakaraba imiti izwi yuko ishobora gutera izo ngorane bakayimurinda muri ico gihe yibungenze.
Muganga Patrick Budengeri abandanya avuga ingene abavyeyi bafise uruhara runini mu gukingira uruhumyi abana.
Iyo umwana atariko arakura abona neza buryo umuvyeyi arabibona, urabibona yuko umwana umukinisha atakuraba, umwana adahumura neza. Ikintu wokora nuko boca bihutira kumuzana kwa muganga hama natu tugaheza tukamusuzuma tukamupima tugaheza tukaraba ko ari ingorane canke atangorane hari. Kuri izo ngorane zishikira abana bakuze, uburyo bashobora kubakingira no kubarinda gukinisha ibintu bikomeretsa amaso. Ivyo navyo hari abana bakinisha imikubuzo, bakina baterana amabuye, bakinisha imbugita, ivyo byose ni ibintu bishobora kubakomeretsa hama bikabatera uruhumyi.
Kubakunze kuvuga ko hari abantu bashobora gusubirizwa ijisho ryahumye n'igigikoko, uyu muganga w'umuhinga mu kuvura indwara z'amaso abyamirira kure.
Ibyo sivyo, ariko hariho ubuhinga buhari yuko ijisho ritabona umuntu ashobora kuribaga. Mu kuribaga ntarikuramwo, aribaga ririmwo mugabo agakuramwo icateye kutabona, hanyuma araheza agasubizamwo agahimba gashasha kugira ngo umwana cyangwa ukuze ashobore gusubira kubona neza. Hanyuma ikindi gihora gikogwa yari ijisho tubona ritashobora gusubira kubona cyangwa amaso arimo nka kansere, iryo jisho umuntu arariheba akarikuramwo kugira ngo akingire ubuzima bw'umwana. Iyo arikuyemwo araheza agasubirizamwo irindi jisho atari igikoko, mugabo ijisho rya plastiki.
Ariko atacyo ribandanye ari mufasha mu kubona kwiwe.
Ni ijisho ryo gushariza gusa kugira ngo umwana akomeze asa neza, abandi bana ku ishuri ntibamutinye canke nawe ngo bimutere umutima mubi kubona adasa n'abandi.
Muganga Patrick Budengeri ahanura ababyeyi kwama bitwararitse gusuzuma amaso y'abana babo kugira ngo bavuze hakiri kare mu gihe babonye ikibataye amakenga. Ibujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Diane Ndonse arakenuye kabakenuye n'amenyesha makuru bacu batandukanye bagize uruhara kugira ngo hanyu muntara y'ino munsi ishoboke. Yakoze Facile Gebehu yegeranije amajwi hamwe na ingenieur Adius yamfashe muhinga bw'ivyuma na Lidiane ninahaze kuri mikro. Imana niyangirira ubuntikaniza amagara tuzongere ejo nkaho twahereye. Posé, j'en ai plus qu'à faire.